Ni Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isamiranye i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abantu mwese duteranye muri kumwe na Frederic Unikije. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi ku FM 88 ibice bitatu y'iradio inshuti ya bose no kuri FM 104 ibice bitatu y'Ijwi y'Amerika. Uyu munsi kuwa gatanu itariki 5 y'ukwezi kwa kabiri imyaka 30 yarumanye abarundi bateye igikumu ku masezerano y'ubumwe. Leta Burundi irashima intambwe abarundi bageze ko mu kubungabunga ubwo bumwe.
Tete bamwe tuita ibinani umwe wese areze ku mutima arabona ko ivyarimye azovyimbura inzu yubatse azoyibamwo. Ikimenyetso kitabesha ni ihunguka ku bwinshi y'abarundi bari barataye baromoka bati igihugu cyabo cyabavyaye.
Uyu ni Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abarundi ejo ku munsi wa kane ku muhingamo. Iyo ntambwe abarundi bavuga ko bashitse ko siko ibonwa n'abashingamateka batari bake bo mu ishyirahamwe rya Buraya basohoye urwandiko rusaba Leta y'u Burundi kunagura hagati y'akazi na muntu no gufuta imitahe yashingiwe bamwe mu bamenyeshamakuru hamwe n'abarongoye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politika. Naho mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi zigendana ubumuga zivuga ko zibayeho nabi kandi zititabwaho. Mu gihugu cya Ethiopia naho amabi abera muri Leta ya Tigray arateye agahinda. Amakuru avugwa hirya no hino tuyatangurire muri Uganda ho uruhagarara ruvuye ku bantu banyurujwe igihe cy'amatora rwiyongeye. Abategetsi ba Uganda barahanzwe n'abanyagihugu babasaba gushyira ahabona abantu barenga 30 banyurujwe n'abajeje umutekano igihe c'imbere hamwe n'inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yaranzwemo amahinyu n'ubusuma. Umushikiranganji wa Uganda ajejwe intwari yo hagati JJ Odongo yabwiye abashingamateka ejo ku munsi wa kane ko abantu bari hagati ya 31 na 44 bashobora kuba baranyurujwe bataratorwa gushika ubu. Ayo makuru ko Leta yemeye ko hari abanyurujwe yatumye abanyagihugu bagwa mu gahundwe na burya bavuga ko abo bantu banyurujwe mu ijoro batwawe mu modoka za minibus zitagira amaparata. Bamwe mu bashingamateka harimo umukuru w'inama nshingamateka bari basabye abategetsi ba Leta ya Uganda gusigura ibyo bintu. Abajeje umutekano bavuga ko batigeze bahagarika abasivile kandi Perezida Yoweri Museveni azwi nk'umukuru w'igihugu yatwaye mu mahoro no mu mutekano. Yamara umunyapolitiki atavuga rumwe na Leta Bobi Wine ejo ku munsi wa kane yarashikirije ibirego bivuga ko abanywanyi biwe bashika 300 bataratorwa gushika ubu. Yongeye avuga ko bashobora kuba bapfunzwe canke buganiwe ahantu hatazwi inyuma yaho banyurijwe n'abajejwe umutekano. Mu Buhinde bakora imyerekano yo kwiyemeza ingingo nshasha zeke urimyi babonye abandi babashigikira. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeri Mukanguzi.
Abahinzi amagana n'amagana bahuriye kuri wa gatanu muri Leta ya Pradesh ikomeye mu bya politiki y'Ubuhinde bamagana amategeko mashya ajyanye n'ubuhinzi. Ibi biragaragaza ko abantu bagenda biyongera mu gushyigikira imyigaragambyo imaze amezi ishaka ko guverinoma ihagarika ayo mavugurura. Abo bantu barakajwe n'icyo babona nk'itegeko rigamije inyungu z'abaguzi bigenga hatitawe ku bahinzi imyaka. Abahinzi ibihumbi n'ibihumbi bamaze amezi arenga abiri bakambitse mu nkengero z'umurwa mukuru New Delhi bahamagarira Leta guhagarika amategeko yashyizweho mu kwezi kwa cyenda. Ku ikubitiro imyigaragambyo y'abahinzi b'umuceri n'ingano mu Buhinde yabanje gushyigikirwa by'umwihariko na Leta iyobowe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ya Punjab. Cyakora nk'ikimenyetso cy'uko ibibazo bya guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Narendra Modi bigenda byiyongera, abahinzi barenga 10,000 baturuka mu bice bitandukanye bya politiki n'amadini bateraniye uyu munsi kwa gatanu muri Leta ya Uttar Pradesh bagaragaza ko bashyigikiye imyigaragambyo. Ramkumar Shundari, umuyobozi w'akarere ka Bagpat, yabwiye imbaga y'abahinzi b'abahindu n'abayisilamu bo mu mudugudu wa Benzwar ko abandi bantu 10,000 bashobora kwerekeza i New Delhi keretse igihe guverinoma yakuraho aya mategeko. Abapolisi amagana benshi bafite imbunda bari mu myambaro y'umukwabu bahagaze hafi cyakora nta rugomo.
Muri kumwe n'abandanya kumviza iradio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Makuru mu ntara tuyatanguriye mu Burundi aho kuri uyu wa gatanu abarundi bahimbaje imyaka 30 iheze amasezerano y'ubumwe bw'abarundi atewe ko igikomu. yavuze ko ashimishwa no kubona uyu munsi ugeze atamurundi n'umwe akirenganywa. Ariko bamwe mu banyagihugu bemeza kwinzira ikiri ndende kugira ngo ubumwe buve ku munwa buje mu bikorwa. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza, umenyesha bakuru b'ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Muri jambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije Abarundi, yavuze ko uno munsi wama wibutsa ko habaye bagateranya batumye Abarundi basubiranamwo hanabakandi ingaruka mbi nyinshi kubera ivyo. Amakosa ya kahise yose yemeza ko yatewe n'abakoloni batashaka iterambere ry'Umurundi. Yanamenyesheje kandi ko uno munsi ari akaryo ko kwisuzuma no kwihana kugira ngo ibyo barantu isubire. Asanga leta yoboye yatanke ari ikimenyetso gikomeye c'ubwiyunge.
Uno munsi tuhimbaje dufise leta nzeyi ikimenyetso c'umwizero ko bene Burundi bat azosubira gucanamwo kugira ngo nta n'umwe atabona ihinduka ridasanzwe mu mibano y'Abarundi. Ivyo arivyo vyose kiretse bamwe twita ibinani, umwe wese areze ku mutima arabona ko ivyo arimye azovyimbura, inzu yubatse azoyibamwo. Ikimenyetso kitabesha ni ihunguka ku bwinshi ry'Abarundi bari barataye baromoka bati igihugu cabo cabavyaye.
Ariko bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bubanza mu burengero bavuganye n'ijwi rya Amerika babona ko intambwe ndende kugira ngo ubumwe bw'abarundi busasagare.
Yaba uko babivuga ariko vyaja mu ngiro ubumwe bugakwira mu migambwe yose. Umunyamugambwe abonye ubundi badasangiye umugambwe bakavuga rumwe bagahuza bagasangira akacupa tanumwe ahunga abanyagateka kuwundi ngo kubera badasangiye umugambwe cyangwa ubwoko. Ukuntu tubibona birashobora kuzogenda neza mu nyuma mugabo ubu intambwe ntiratsimbatara neza kubera no mu minsi mikuru abantu ntibitabira cyane hanini hitaba abantu b'abanyeshuri abajeje intwaro bohimiriza cyane mbere bakabishiramo n'itegeko ntidutambe twirorera.
N'ubu turabona ko gicumbagira cyatangwe gucumbagira aho abarundi basubiye gusubira namwo umuntu acabona ko naho twari twiyemeje amasezerano y'umwe bw'abarundi ko hariho akari gahaze narija inyuma y'imyaka mikeyi twaciye tubona amabi yagahomera buno tugasanga abantu bakicana bunyamaswa kandi twabona ko abantu turi bamwe. Cewe ico mbona nuko n'ubu twosubira abarundi bakasubira bakaja hamwe bagasubira bakayaga atawanja wangura atagufata dufate nk'ubunka twebwe abanyamigambwe ntubone ngo nuko bo watsinza amatora uce wegeze inyuma abo watsinze. Ni leta y'u Burundi niyo ifise devoir yo kwegeranya abantu bose hanyuma abarundi basubire biyumvanemwo koko nka kumwe koko umwami abarundi bari bamwe. Umwe wese yubahigwe icashobora yubahirizwe mubiwe no muvyiwe ndetse yubahirizwe no muvyumviro vyewe.
Abantu twoshira hamwe nyene kugira ngo nyamatata hape bo jahamo bakareka kuza barashira batandukana bakareka kuza bararyana bapfa ibintu byo mu by'abaprotike bagashira hamwe.
Eka na Charles Nditije arongo ishami ry'umugambwe wadasigana y'ipronalite mewe n'ubutegetsi niko abibona. Avuga ninafatiye kukuntu Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi yashinze amasezerano y'ubumwe bw'abarundi atahawe amahirwe yo gufubwa mu gihugu ciwe.
Ndavuga yuko atagaciro ugifise uno munsi naho ubumwe buguma bukenewe. Uyu munsi nta gaciro ugifise kubera yuko abategetsi bo muri CNDD-FDD ubwumwe batabwemera haba mu mvugo canke mu byo bakora. Biragaragara yuko bashira imbere amacakubiri. Byerekana neza rero yuko atabumwe buhari uravyenge n'abantu bicwa bangazwa kubera ivyumviro vyabo. Uno munsi ushitse washize imbere kwa umwe bw'abarundi nyakwigendera Perezida Petero Buyoya yashengeye ntibamwemerere yuko yohambwe n'iteka mu Burundi. Bashira imbere ikibi inzigo nta kintu bibanga. Ntibagira ati umuntu yakoreye igihugu yazanye ituze mu gihugu agakorera igihugu atwara igihugu imyaka n'iyindi nga cumi arakwiye iteka. Bo barabati urya numwasi kubera ari mututsi, numwasi kubera yahari mu gisoda cya kera, numwasi kubera atema ikiringo cya gatatu. Abarundi bari bakwiye bakaja hamwe bakanga bakangiriza umutima w'amacakubiri, umutima w'urwango w'inzigo y'akazikira ukutibanga.
Amasezerano y'umwe bw'abarundi yasinyiwe ku wa gatanu ukwezi kwa kabiri 1991 nyuma y'imyaka itatu habaye ubwicanyi bwa ntegamarangara onu ivuga ko bwahitanye mu ntara za Kirundo na Ngozi mu buraruko bw'u Burundi abantu barenga 30,000. Eloge Wirikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Tukivuga kandi ku Burundi abashinga amateka b'umuryango umwe bwa Buraya babona ko hataragira kubihano byafatiye Burundi bivanwaho bamenyesheje ko ibiganiro hagati Burundi n'uwo muryango byobandanya ari uko Burundi gubahirije hagati ya kazi na muntu bugafuta n'imitahe bwashingiye hamenyesha makuru hamwe n'abo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki. Biri mu kete bandikiye Joseph Borrell Fonteles umuserukizi mukuru umwe bwa Buraya ajejwe imigendanire ibiri muri urwo rwandiko tubishikirizwa na Desire Hatungimana.
Muri iryo kete ryagiye habona kuri uno wa gatanu abo bashinga amateka bamenyesha ko bamenyeshejwe ko umuryango w'ubumwe bwa Burayi uri kuraganira na Leta y'u Burundi mu ntumbero yo kunagura imigenderanire n'icyo gihugu. Abashinga amateka bamenyesha ko hari hafunditswe ko bafatiye ku ngingo 96 y'amasezerano ya Cotonou atubahirizwa mu Burundi, icyo gihugu cyari cyafatiwe ibihano bigahagarikwa mu gihe u Burundi bwubahirije agateka kazina muntu bugahagarika gutoteza kiremwa muntu bikogwa n'inzego z'umutekano n'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD rw'imbonerakure. Abashinga amateka bandikiye Joseph Bomel Fonteles bamumenyesha ko abantu bacicwa ataco bazira bakanyuruzwa gusambanya abagore ku nguvu kuboriza igufa abantu guhagarikira abantu busana cyane cyane abo mu migambi itavuga rumwe na leta bicibonekeza cyane mu Burundi. Bamenyesha ko kuguhagarikira abantu no kubafungira ubusa bituma amabohero yo mu Burundi yuzura leta nayo bakavuga ko atakiri kwirakora kugira ayo mabahagarare. Abashinga amateka bamenyesha kandi ko mu Burundi hacibonekeza amajambo abibugwanko ashikirizwa abatavuga rumwe na leta n'inkehwa z'abarundi agashigikirwa n'abategetsi b'abarundi bo ku rwego rwo hejuru guhera ku mukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere n'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Ayo majambo akabateye impungenge abashinga amateka b'umuryango w'umwe bwa Burayi bafatiye ku ihonya bwoko ry'abatutsi ryabaye mu gihugu cy'u Rwanda mwaka w'igihumbi kimwe 1994. Abashinga amateka baremeza ko kuganira kugira imigenderanire hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Burayi isubira kuba myiza ari nkenegwa, ariko mu gihe u Burundi bwo kwerekana ko ufise ugushaka ko kunagura ibijanye n'agateka kazi na muntu. Abo bashinga amateka b'umwe bwa Burayi basaba leta y'u Burundi gufuta imitahe yahawe abamenyesha makuru n'abaharanira agateka kazi na muntu bagirizwa kuba bari mu mashatse gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi mwaka wa 2015. Banasaba kandi ko amaradiyo yasambuwe mwaka wa 2015 yosanirwa na leta ikanakingira abamenyesha makuru, amashyirahamwe nayo yahagaritswe agahabwa uburenganzira bwo gusubira gukora. Mu guheraheza ubwo rwandiko rwabo bamenyesha ko vyihutirwa ko leta yo kwaka ibigwanisho imbonerakure zitoteza abanyagihugu. Abashinga amateka bamenyesheje Joseph Bomel Fonteles ku ingingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou iteganya gusubira gusuzuma ko ibijanye n'agateka kazi na muntu vyubahirijwe, bagasaba ko iryo suzumwa riba hisunzwe ivyo bashikirije bateye amakenga bagarutse ko muri urwo rwandiko imbere y'uko umuryango w'umwe bwa Burayi usubira kuganira na leta y'u Burundi. Kuri uno wa kabiri, ambasaderi Albert Shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yari yabonanye na Claude Boshi aserukira umuryango w'umwe bwa Burayi mu Burundi, yamenyesheje ko yifuza ko ibiganiro batanguye vyonyaruka ku neza y'abanyagihugu b'ivyo bihugu vyompi. Nayo Claude Boshi akaba wewe yamenyesheje ko igihambaye atari ukwihuta ahubwo ari intumbero vyofata. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Mu gihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo naho abarundi b'impunzi bagendana umuga bari mu ikambi ya Rusenda mu burasirazuba bw'ico gihugu bavuga ko babayeho nabi, batangaza ko batitabwaho uko bikwiye, basaba ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kwikubita agashi. Babibwiye umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Twebwe abagendana umuga mu mino kambi ya Rusenda ibibazo dufite nuko atampunga turonka, nta mfashanyo nimwe tugera turonka kuko nizobonetse usanga zirimo ziraronka abantu batatu buri mwaka, abantu batatu buri mwaka, abantu batatu. Tukibaza ko asere nkumbure yoba yarakenye, nibyo bibazo twiyumvira ko nk'abagendana umuga mu mikambi ya Rusenda.
Mubayeho gute?
Tubayeho nabi kuko tubayeho mu buzima bubi. Ibirago baduhaye byaraheze, nta kintu na kimwe dufise. Niyo wituye asere kubwira ngo mwaseri na irakenye ukene dufise ubwa mbere honyene twashaka ko batwigisha ibintu by'imyuga kugira ko barimo baravuga ko aseri Kenya byibura hijya ejo tuzoronka ikintu kizodufasha natwe.
Bazo bikuru bikuru dufise nk'abagendana mu mwaka muhambi ya Rusenda nuko dufatwa nk'ukumenga turabantu bakomeye, kimwe mu kuvugwa tuvugwa nk'abandi bakomeye kandi harimo bamwe muri twebwe bafise ubumuga bushobora kuvugwa bidasavye uburyo burebure, ariko ntibwa kwitabwaho. Ica kabiri nuko mu gihe cyo duha ibidufasha mu gufungura baduha ifashanyo ingana nk'uko abandi bakomeye ntagira ico batwongereza kuko twe dudafishe uburyo bwo gushobora gusoka inkambi kugira ngo dushobore kuza kurondera nk'abandi ica gatatu mu gihe cyo gutanga akazi nk'imuri igihe cha distribution y'inga cyangwa ibindi byose ubuzi butangwa ku bandi bakomeye twebwe badufata nk'umengo naco twomara muri ivyo bikorwa ndetse muri twebwe harimo abantu bize
twebwe turashoboye kwa twokoresha ibintu bijyanye n'ibyo gukora imyuga ariko nta buryo dufise ikindi kibazo dufise ntitugiraho turara bamwe bamwe inzu zahara tubumukeye ko ntago tugira uburaro bwiza tugira ko haseri ikenya atakintu ishobora atamahiri fise ngo bijanye n'ibi bya corona ngo nibindi twebwe rero nk'ubu tubayeho nabi hari gihe tushobora kuba nk'igihe twahari tumaze amezi ane tudapokera uretse gusa ko jena nisanzwe ndumunyamyuga nk'abandi bobo byari ibindi bintu nyine bigoye cyane ntabwo dukora igipatane ntabwo turonka nko kubaka inzu hoho biratugoye ku buryo batubwira ko twiyubakiwe twokwiyubakira ko batanga ishitingi ntabwo baguha ibiti byo kubaka natwe ntidukora igipatane tuguma twicayahanye
abantu bamugaye turafise ibibazo urabona bamwenshi ntitugenda tutagenda ntiturondera ntidushobora kujya kuroba nta mwuga n'uwazanye umwuga ngaho abantu benshi barabura n'icyo bakoresha ubu mutayi kugira ngo imyuga yabo bayirangure ikibazo twe dufise ni uko hariho muri haseri hari icyo bita bitaba abapebesi les personnes en situation spécifique abo bantu twe turaha ariko mu by'ukuri umenga ntitubaho kandi twumva amarinye baguma bavuga ati hariho rinye y'aba PBS ugasanga nka twebura twaguma kubaho avec 6 dollars gutungwa n'amadolari atandatu uri umuntu ugenda wavura udashobora gukirariro urumva ko icyo kibazo asa nkaho umenga baratwibagiwe ntidutere ibiraka ijya sidora ntacyo ishobora kutumarira kandi no gusegura abona n'abantu baba benshi nabo barakinnye bafite ibibazo ngo impunzi gusega iyindi ni nko mu kirundi bavuga ngo ntawe witwa fata ubudahwa ni c'est la même chose ngaho mba ntidushobora ntawe dushyika umutwe ntawe dutera umutwe tujya nicyo kibazo nyamukuru dufise ni uko buraho ukuntu ijya rasiyo yacu nibura niba bakaraba ukuntu ijya rasiyo igira ane bayongereza ku bantu bitwa PBS
icyo twifuza nk'abagendana ubumuga mu ikambi ya Rusenda twifuza ko ASR yozosubizaho cya kigega cyari gihari ubwa mbere kuko ubwa mbere bari bafise depo ikibazo iyo babonye kibaye baragenda hajya kuri depo bakagufashisha duke tuba turagufasha muri iyo minsi nkinja arabaho ifu ya majoni ubushaza n'amavuta n'ibindi rero nk'iki gihe ho ubona ko iminsi zirahera tudapokeye umugenda rubumuga nyine arapfa agahera agafata ya boyi akayigombesha kasita hazoza gupokera asanga yarinjiye mu madeni atagira uko angana ugasanga umuntu yabuze n'agasabune ko gukaraba kubera ko ya mafaranga ya boyi iwe yakomeje ayitanga
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tubibutse mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Ishami ry'umuryango w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS muri indwi ryarasohoye urutonde rw'agateganyo rw'inkinzo za COVID-19 zizotangwa mu bihugu bitandukanye byo ku isi bigizwe ahanini n'ibikenye n'ibindi bikiri mu nzira y'amajambere. Ni mu mugambi wo gusabikanya inshanjo ku isi uzwi nka COVAX. Rwanda ruzokwakira inshancu zirenga gato umuriyoni umwe. Mbe ivyo bivuze iki ku Rwanda? Mugenzi wacu Edi Wema yabivuganye n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Daniel Ngamije.
Izinkingo nk'uko ubivuze tuzakira inkingo zirenzeho miliyoni imwe mu cyiciro cya mbere cy'ibihugu bibonye inkingo mu buryo bwihuse biturutse mu kitwa COVAX facility. muri izo ngizo harimo ibihumbi 122 u Rwanda rubonye ibihumbi 2960 mu Rwanda rubonye inkingo za Pfizer mu bihugu bine byo muri Afrika birimo South Africa cyangwa Afrika y'Epfo harimo Tunisia, Cape Verde n'u Rwanda nyine akabari ari inkingo zitubonye nyuma y'isesengurwa ryakozwe n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima na Gavi ku myiteguro n'ibyasabaga byose kugira ngo igihugu bashe kubona izo nkingo turazibona rero mu byiciro bibiri ibihumbi 2,566 bizaboneka mu gice cy'uku kwezi turimo mu matariki 15 hanyuma ikindi gice cya kabiri 1,996 tuboneke mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri nicyo navuga ku bijyanye n'inkingo tugiye kubona
ibyo aribyo byose umuntu ntago yavuga ko ari inkingo zihagije u Rwanda rukeneye ariko ni intambwe ya mbere kuba igihugu kigiye kubona izo nkingo umuntu yakwibaza nk'abantu ba mbere muzaheraho mu gutanga izo nkingo ni bantu ki
birumvikana ntabwo izi ngizi zihagije kuzo dukeneye kuko tugomba gukingira nibura abantu 60% batuye mu Rwanda tukaba rero tuzakenera inkingo nyinshi kuko uziko ku nkingo ziri ubu ngubu nyinshi nuko umuntu ahabwa akingirwa kabiri iyo rero urebye umubare w'abanyarwanda dufite 60% yabo biragenda bikatugeza hejuru ya miliyoni hafi 12 z'inkingo za dozi tuzabona kugira ngo buri wese abone nibura inkingo ebyiri kandi tugere kuri 60%. Urumva ko urugendo ruracyari rurerure ariko aho duhereye ni heza kuko ibi tugiye kubona cyane cyane turaza kubiha abakozi bo kwa muganga kuko nibo twumva bagomba kubanza kurindwa kwandura indwara kubera akazi bakora gatuma buri munsi bari kumwe n'abarwayi barwaye COVID. Ikindi nitumara ku abakozi bo kwa muganga ni ukuvuga abaganga, abaforomo, abajyanama b'ubuzima n'abandi bakozi bo kwa muganga bafasha mu mirimo itandukanye yo kwa muganga tuzakurikizaho abantu bakuru hejuru y'imyaka 65 cyane cyane mu bafite n'izi ndwara karande nazo zituma abenshi muri buyo barwaye COVID bapfa niho tuzakurikizaho tunakurikizeho abantu bari mu nzego z'umutekano badufasha kubahiriza amabwiriza ya COVID kuko nabo ubasanga kwa muganga ukabasanga aho mu muhanda aho bafasha abantu kwirinda nabona abantu bakunze kujya bagaragaramo abanduye uburwayi bwa COVID mu bihe byashize nibaza ko mu byibuka tugomba rero nabo bagomba kurindwa iyi ndwara nuko gahunda imeze tukazagenda rero twongera nyine umubare wawo dukingira uko inkingo zizagenda ziboneka kandi uretse gukorana na COVAX tuzanakorana n'umuryango wa Afurika kuko nawo ufite ubundi buryo bwo gushakisha inkingo mu buryo bukomatanyirije hamwe byatuma ibihugu byinshi bya Afurika tubona inkingo tukava kuri 20% kuko niho COVAX izatugeza tukajya tukongeraho 40 zindi tukagera kuri 60% muri rusange y'abagomba gukingirwa murumva yuko rero tugifite ahandi hantu hatandukanye tugomba kubona inkingo kandi ubu ngubu icyizere dufite ni uko ibintu birasa n'ibijya mu buryo ko ari abagomba kuzikora kugenda biyongera ndetse n'ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo bubashe kuboneka nabwo bwagiye gutekerezwa mu nzira nyinshi iteganyijwe
hanyuma nyakubahwa minisitiri muri iki cyumweru u Rwanda rwongereye gahunda ya guma mu rugo ku batuye umujyi wa Kigali hari abashobora kwibaza niba ibyumweru bibiri bitaratanze umusaruro mwifuzaga cyangwa se mwasanze uwo musaruro warabonetse ku buryo mwifuza ko wiyongera mwahereye kuki n'iki mwifuza kugeraho muri iki cyumweru kindi mwiyongereye
wahereye ku bipimo byagaragaye nyuma y'ibyumweru bibiri bishize turi muri gahunda ya guma mu rugo aho mbere ya guma mu rugo imibare y'abantu bari barwaye COVID mu mujyi wa Kigali wasangaga iruta imibare y'abayirwaye mu gihugu hose ndetse uko guma mu rugo yatangiye niko mu nyuma y'ibyumweru bibiri ndetse icyumweru kingi cya gatatu gitangira twatangiye kubona ikigaragara yuko itangiye gutanga umusaruro kuko noneho abarwayi mu mujyi wa Kigali bari munsi y'abarwayi twabonaga mu ntara zose noneho n'abantu bahitwanaga n'indwara urebye mu byumweru bibanziriza kuguma mu rugo ndetse naguma mu rugo igitangira bigereranyije n'icyumweru cya nyuma habaye kugabanuka kugeze kuri 36% kw'abicwaga n'indwara kubera kwitabwaho hakiri kare imiti yagiye iboneka kugira ngo tubiteho kurushaho ndetse n'ubundi buryo bwose bwatunganyijwe kugira ngo abarwayi bafite COVID-19 babashe kwitabwaho hakiri kare cyane mu mavuriro atanzwe ndetse no mu mavuriro yabugenewe. Ibi byose bigaragara ariko byari bitangiye gutanga umusaruro. Twumva rero kongeraho icyumweru kimwe ari ukugira ngo dushimangire neza inyungu twari tumaze kubona muri guma mu rugo birumvikana nyuma y'icyumweru kimwe uko amabwiriza yatanzwe cyangwa nk'uko byemejwe na guverinoma. Hari ibizakomeza nk'amashuri afunze, insengero n'ibindi, ariko hari n'ibizasubukurwa ariko ku gipimo kiri hafi ku bijyanye n'abakozi bajya ku kazi mu bikorera muri transport n'ahandi. Ibipimo byaratanzwe kugira ngo nanone bititwa ko dufunguye mu buryo butanzwe, ahubwo dufunguye mu buryo buringaniza kandi bukurikirana uko icyorezo kimeze. Urumva ari cyo gisubizo nabwo.
Nyakubahwa Minisitiri, iki kibazo ahanini ndakibariza abasura u Rwanda cyangwa se abandi Banyarwanda baba hanze bifuza kujya mu Rwanda. Muri aya mabwiriza mashya mwafashe icyemezo cy'uko mbere y'uko umuntu afata urugendo rujya mu Rwanda bizajya bimusaba ko aba yipimishije nibura amasaha 72, byavuye ku masaha 120, hanyuma yagera mu Rwanda akajya mu kato iwe k'iminsi 7. Ese ibi byakuyeho bya bindi by'uko abantu babanza bakapimirwa ku kibuga cy'indege barangiza ndetse bakajya mu kato k'amasaha 28 mu mahoteli?
Byanogejweho kurushaho ndetse hari n'inyandiko mukangiza gusohoka ibinoza hari n'abisobanura kurushaho. Icy'amasaha 120 cyo numva cyumvikana ku bantu bajya kuza mu Rwanda. Byagaragaye ko amasaha 120 iminsi 5 niko bingana. Wabonaga ari igihe kinini cyane ku muntu wasuzumwe iminsi 5 mbere y'uko afata urugendo ari mu buzima butanzwe aho hari. Byagaragaraga yuko ashobora kwandura kandi twatangiye no kubibona kuko mbere ntabwo twabonaga abantu benshi banduye mu baje bafite certificate yerekana ko batarwaye, ariko igihe cyarageze mu kwezi gushize ugatangira kubona abantu 2, 3, 4 banduye kandi bafite icyangombwa cyerekana ko bisuzumishije mu minsi 5 mbere y'uko bahaguruka. Bivuze ngo nyuma yo kwisuzumisha haboneka abandura ariko bakaza tukaza kubimenyera aha ngaha bahageze. Ndetse bivu navuze yuko hari n'abashobora gutambuka bakiri muri cya kintu cyitwa incubation period, uba igihe umuntu aba ataragaragaza ibimenyetso, ari nacyo cyatumye tuvuga tuti ni byiza ko nyuma y'iminsi 7 igeze mu gihugu wongera kwisuzumisha kugira ngo na wa wundi waje wenda wanduriye mu ndege, wanduriye ku kibuga, tugira amahirwe yo kugira ngo tumenye niba ari mu gihugu yisuzumishije, niba yaranduye tubashe kumubona anitabweho. Ikindi cyabuvuze bazajya banyura bazahita dufata ibipimo ku kibuga banyure muri hoteli n'ubundi bagomba kumaramo amasaha 24 bakabona igisubizo cyabo. Turabagira inama tudafite ibyihuta cyane byatuma abamukerarugendo, abacuruzi bafite igihe gitoya cyo kumara mu Rwanda ndetse abo ngabo turabagira inama yo kuba bagumye mu rugo byaba byiza kurushaho, bakagabanya guhura n'abantu. Abo bandi b'abacuruzi ba mukerarugendo nk'abo bafite igihe gitoya mu gihugu nabo turabakangurira kwirinda gusura cyane cyane abantu, ariko nanone tuzirikana ko wenda imiterere y'akazi kabo ishobora gutuma basubirayo badategereje ko iyo minsi 7 ishira. Abo rero nabo icyo tuzadufata ni igipimo cya nyuma agiye gusubira mu gihugu cye, tukamufata igipimo kugira ngo tumenye uko ahagaze mbere yo guhaguruka. Ndumva hari kunoza mabwiriza ya RDB biza gusohoka na RBC biza gusohoka kuri za website mu kanya, muraza kubona ubwo bugororangingo bwakozwe kugira ngo birusheho kumvikana.
Muganga Daniel Ngamije, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, nagushimiye cyane kubwa kanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane.
Urakoze Rwema.
Nshuti bose mukundi Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turi mu ngo zacu kubera ikiza cya COVID-19. Turashimiye kandi na Fatuma Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Edi Rwema niwe yari abihagarariye. turabashimye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatiye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi rya